Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye bagenzi ba radio Inzamba agateka kawe turabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye turi ku munsi wa kabiri igenekezo rya 15 Ruhuma umwaka w'2022 amakuru twabateguriye nayo akaba ahagaze ku ngingo kuri inkuru zikurikira. Mu gisata c'indero abanyeshuri barenga 5,000 barahevye ishure bivuye ku bukene burangwa mu miryango yo mu ntara ya Kayanza mu mpera z'igice ca mbere c'uno mwaka w'ishure. Abahinga mu by'indero bakabona ko leta ikwiye kugwiza akazi kugira ngo ubukene bugabanuke mu miryango. Abanyagihugu muri zone ya Gitaza baratabariza umubanyi wabo afunzwe azira kwica umuntu, ariko umuryango uwo muntu avuga ko yishwe ukavuga yuko uwabo akiri muzima. Abo babanyi bagasaba ko arekurwa kuko ataco ari karazira. Mustanera wa komine Vugizo mu ntara ya Makamba yarahagaritswe mabanga yiwe, yagirizwa kutubaha abamutwara no kudatunganya neza ubutunzi bwa komine arongoye. Mukanya turabashikiriza idonido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Turasubiye kubaramutsa mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe kuri no mugoroba uno munsi wa kabiri. Ni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafata urugendo ruzomushikana mu gihugu cy'u Bubiligi, akaba yitavye inama igira ya gatandatu ihuza umuryango w'ibihugu bya Burayi n'ibihugu bya Afrika, ikaba itekanijwe ku magenekezo ya 17 Ruhuma uno mwaka w'2022. Akaba agiye aherekejwe n'abandi 25, bamwe muri abo bakaba ari abakozi bo mu bushikiranganji bw'imigenderanire n'amakungu n'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu. Mu vyo bazokwiga akaba harimwo ugusubira kumvikana ingene umuryango w'ibihugu vya Burayi ubandanya imigenderanire n'ibihugu vya Afrika biciye mu masezerano ikotonu. Icegera c'urongo uyu mugambwe Sahanya Frode Burewonzi ngenda ku mana ngo yiteze ko iyo nama yoba yo kubandanya gukomeza amasezerano ikotonu yarahasanzwe. Leonzi ngenda ku mana agahamagarira abakuru b'ibihugu vya Afrika kumenya ko ayo masezerano akwiye kubahirizwa atawurinze kubacira kigitsure kurikira.
Ayo masezerano yari yabereye ikotonu yarashimikanye cyane ku mahoro n'umutekano muri Afrika. Intwari ya demokrasi, intwari ibereye gutwara neza kudasesagura no kunyuruza itunga ry'igihugu, yavuga ibijyanye no kubahiriza agace k'akazi na muntu muri byose na hose, uko umuntu kose ameze, uko abayeho kose. Ayo masezerano kandi yaremeza ko atagutoteza abantu bahubwa ibyiyumviro byabo, atagutoteza abantu bahubwa ubwoko bwabo, atagutoteza abantu bahubwa ibitsina byabo cyangwa ibyiyumviro byabo. Sinzi rero ko ayo masezerano bagiye guhindura, kuko ndiko ndaraba ibiriko biraba muri Afrika, cyane cyane muri Afrika y'Uburengero, muri ibihugu bya Burkina Faso, Mali, hariya hose za Ginezade, umuntu arazi ibiriko biraba. Birateye ubwoba no kuvuga yuko indwara zigikenye, indwara z'umusankano, indwara zari n'agasuzuguru muri ibyo bihugu ziriko ziragaruka. Nize rero ko abantu batagiye gukuraho iyi nzira ibihugu bya n'indwara ya demokarasi kugira ngo bahave basubiza imbere ibyo gushyikira ubutegetsi bikiri mu makudeta, gutembagaza ubutegetsi ukoresheje ubwanyiro. Niba koko atari ibyo bagiyemo muri ayo masezerano mashasha, kuko ahubwo bagenda bavuga bati dukomeze bijya byo muri Cotonou, yaje amasezerano muri Cotonou turari ingene azoguma ashyirwa mu ngiro akomezwa, kuko ni amasezerano meza cyane. Ntibyari na ngombwa ko ibyo bihugu bya Burayi birinda kuvuga ngo bigire imfashanyo ngaje kutubwira ubahiriza agateka kazi za muntu, jya mu ntwaro ya demokrasi, jya mu ntwaro ibereye, shyira imigambi myinshi, oya, gira tunganya ihugu ku buryo habamo amahoro n'umutekano kuri bose, oya, ibyo ntibatugezwaho. kubanza kubitubwira nuruhara rw'abakuru bose b'ibihugu byo muri Afrika.
Leo nsigenda ku mana icegera cy'umukuru w'umugambwe Sabanya Frodebu akaba yavugiye ku radio Bonesha FM.
Nakahe kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus? Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucanco rukingira cyane cyane abantu bafite ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba canke abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucanco, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu ziba nke.
Akanakamo ka Radio Inzamba agateka kawe.
Makuru ajanye n'ubutungane n'agateka kazi na muntu, hari umunyagihugu wo muri zone Gitaza muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge atabarizwa n'ababanyi biwe ko afunzwe ari kazira ubusa. Yafashwe yagirizwa kugandagura umukozi yakoresha, ariko amakuru ava iwabo y'uwo mukozi mu ntara Muyinga avuga yuko uwo mukozi ari muzima ari muhiri wabo. Basako wafunzwe yorekugwa kuko ataco ariko aragirizwa. Inkuru twategure na Diane Nkurunziza.
Uwo munyagihugu abandi bariko baratabariza yitwa Venice Butoyi hasanzwe ari umwigisha, yafashwe ku munsi wa gatanu indwi iheze nk'uko amakuru ava mu Gitaza vyemeza. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko yafashwe ku mvo z'amatohoza ku kiziga cy'umuntu caheruka gutorwa mu mugezi witwa Gatororongo ku nzira ija hitwa ku mubone mu buraruko bushira ubuseruko bw'igisagara ca Gitaza, coba ari icy'umukozi wiwe bavuga ko ari we yamwishe. Ikiziga abanyagihugu bo mu Gitaza no mu micungararo bavuga ko ata muntu numwe yashoboye kumenya. Bamwe mu rwaruka rw'imbonera kure muri zone Gitaza akaba aribo baciye bagenda kuremenaniriza Veniste Butoyi, bavuga ko ikiziga cyatowe ari cy'umwigeme yahora akoresha yitwa Nadine ava muri komine y'intara ya Muyinga. Veniste Butoyi amaze gufatwa inyamira mabi na musanteri wa komine Muhuta ntunzwe n'Imana Domitire, bavuganye nabo mu muryango wa Nadine basanga arakomeye ari no mubiwe imuyinga.
Bavuga yuko uwo muntu yapfuye yari umukozi utoye Venise akoresha. Venise niho azabona aza kumufata amadirishya y'idosiye. Venise nawe umukozi we yahora akoresha araheze ukwezi yitaye muhira atashe mu Muyinga. Ntara ya Muyinga komine Muyinga nyine ategetse rero ukwezi musareri aratelefoni iwabo n'uwo mukobwa, imiryango yabo aho yari yitaba bafatiye umukobwa wacu ari ino, umukobwa wacu Nadine ari ino, aho yari afise umuduhe baramumuha kuri telefone baravugana. Avuganye ati wewe wakorahe? Aravuga wakorera nde? Byose aravuga arahumba yarema yuko akozi abavenise ariyo atahora nyine.
Abo banyagihugu bo mu Gitaza muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge havuga ko imbonerakure zaremenanije uwo Venise niyo ngabo, harimwo ubuzirongoye muri komine Muhuta Pascal Baranzira, uwitwa Augustin Batazira Vyubi, uwitwa Eric Minani hamwe n'uwitwa Egide Batazira Binure. Bimwe mu vyazirango ni uko bataja mu vyiyumviro vy'imigambwe kuko asanzwe asengera mu idini ry'ivyabona vya Yehova. Abanyagihugu bo mu Gitaza basaba ko arekurwa kuko atacari ko arazira.
Ukuri igihugu nyamucubahiro kabisa ari ari nzirakarengane ziriko zirarenganywa rwose ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Umutezi w'ubirasaba amahoro abaramaze kumenya by'ukuri ko ari remenanya ari ubeshi ari kumugendereza. Tubonera kure ngaha muri komine Muhuta na cane cane zone Gitaza baragifamye mu nda twahibaniye neza nta ngorane n'imwe.
Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Domitire ntunzwe n'Imana musanteri wa komine Muhuta kuri ico kibazo gifunze umunyagihugu arongoye, ariko ntitwashoboye kumuronga.
Arakoze Diane Nkurunziza. Makuru ajanye n'intwari bereye ubushikiranganje bw'intwaro hagati bwarafashe ingingo yo guhagarika mabanga byifata kibanza. Gerard Hakizimana musitanira komine Vugizo iri mu ntara ya Makamba hari kuri uyu wa mbere ngenzo rya 14 ruho umwaka wa 2022 mu itegeko rimuhagarika muri ayo mabanga. Gerard Hakizimana yagirizwa kutubaha amategeko aba yahawe n'abamukurira, gukoresha nabi ubutunzi bwa komine no kutaba afise akarangamutima ko gutunganya neza ubutunzi bwa komine. Iyo ngingo ikabifashwe inyuma yaho uwarongoye komine Vugizo agiriye isanganya n'imodokari ya komine Vugizo akwari mugihe atarafise urusha wo kugendesha imodoka hari mundwi twaraye turangije cyari Hakizimana akaba atigeze yoroherwa kuva ashikiriye ayo mabanga yo gutwara komine yavugizo kuko agitangura kurongora iyo komine yavugizo yaratswe kugandagurwa n'umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho hari mu ntango z'umwaka wa 2021 ico gihe abatware batari bake bo hasi bakaba barahagaritswe aho ahanini abo batware bakaba bari abo mu mugambwe CNDD-FDD ahagaritswe kandi atanindwi irangiye ubwo bushikiranganje nyene bufashe ingingo yo gukura mu mabanga musantere wa komine Nyabihanga mu ntara ya Mwaro Adrien Ntunzwe n'Imana bona akaba yagirijwe kuba atacizera abanyagihugu arongoye bakimufitiye akongera kandi akaba yagirizwa gukora ibikorwa bihungabanya ubutunzi bwa komine muri ibyo akaba harimwo kuba yafatanywe ibiro 1000 by'isukari yari yanyegeje mu nziwe mu gisata c'indero abanyeshuri 5488 bo ibiro by'indero mu ntara ya Kayanza byamenye ko bahe by'ishure mu mpera z'igice ca mbere c'ishure cy'umwaka 2021 ushira 2022 ubukene ngo buri mu bituma nyamukuru abanyeshuri bahe ishure ubwo buyobozi bugasaba abajejwe intwaro gukorana n'ababyeyi mu guhimiriza ugwaruka kwijukira ishure kuko ariho baziga kazoza kabo n'inkuru tubaza Beni Axera Kana
nkuko bishikirizwa muri ico cegeranyo abanyeshuri 5588 nibo bahebye ishure muri ico kiringo c'igice ca mbere muri bo abahungu babaye 2,285 abigeme nabo 2,585 igitigiri kinini c'abahevye kikaba ari ico mu ishure shingiro aho hibonekeje abagera ku 5,250 ni ukuvuga 5 n'ibice 5% c'abahevye bose ni mu gihe mu ishure ry'inyuma y'ishure shingiro ho hahevye abanyeshure bababa 2,300 mu makomini 9 yose agize iyo ntara komini ya Kabarore iza ku isonga ry'ayandi aho hahebye abangana n'igihumbi 85 hagakurikira komini Kayanza ku gitigiri c'abanyeshure 650 mu buyobozi bw'indero mu ntara bakamenyesha ko mu bituma nyamukuru abanyeshuri baheba ishure harimwo ubukene kuko bashika 3,630 ariko bwatumye bataha bagaheba kwiga icyo gitigiri naco kikaba kingana n'ibice 69% by'abahebye bose muri abo nyene bahebye harabayemwo abigeme bashika 30 batwaye imbanyi batifuza muri ubwo buyobozi bakabona ko kugira icyo kibazo gitorega umuti ari uko abajejwe intwaro bafatikanije n'abarezi hamwe n'ababyeyi bokora na ntaryo ihimiriza ryo gukundisha ishuri abana mu kubumvisha ko kazoza kabo keza kandi karama atahandi kari atari ku ishure abatwaza inda abana b'abakobwa nabo ngo bokurikiranwa n'amategeko na cyane cyane ko muri iyo ntara uko umwaka utashe hama yibonekeje ibitigiri bitari bito by'abana b'abakobwa batwara inda bikaba byanagaragaye ko mu bazi batwaza harimo n'abigisha abarezi
arakoze Beni Axera Kana leta ngo ikwiye gushyiraho imigambi yotuma abanyamitahe baza ari benshi mu Burundi kugira ngo abantu baronke ubuzi kugira ngo imiryango yisununure mu by'ubutunzi ivyo ngo byotuma ababyeyi bashobora kwitaho indero y'abana babo bagashobora kubandanya amashure ivyo nibishikirizwa n'umuhinga mu by'indero Libera ntibashira kandi
abo bana baheba amashure kubera ubukene bwabaye ndanse n'uburyo gukurira ibyo rero umukuru w'igihugu yotezwa kuvyumva amaze kuvyumva nuko yokora ibishoboka byose bakarengera ibyiyumviro by'umugambwe wiwe agashira imbere ineza y'abarundi bose agatunganya ibishoboka byose kugira amahoro n'umutekano bigaruke mu Burundi kugira abarundi bakura amaboko mu mpuzu bakore bagwize itunga ibyo navyo ntibishoboka hatabonetse amahoro n'umutekano kuri bose n'impunzi zahunze zigatahuka atawe barara ku mugono hanyuma akaje ku kivi cy'ukubaka igihugu ivyo bidakozwe nabifuza gufasha bizobagora cyane mu gihe atamahoro n'umutekano birangwa mu Burundi mu gihe atabutungane buriho mu Burundi nta munyamahanga azozana imitahe mu Burundi azi neza ko atabutungane buriho azi neza ko atabahoro n'umutekano uriho mu Burundi. Nta mugwiza atunga w'umunyamahanga azozana imitahe yiwe mu gihugu leta ishobora gufata inyingo bakamara indwi cyangwa imisi bariko barasenga badepansa uburyo buke buriho aho gukura amaboko mu mpuzo ngo bakore bubaka igihugu bateze imbere itunga. Ibyo byose bitezwa guhinduka nibwo bwa Burundi bushasha abarundi bose bifuza kugira amahoro n'umutekano arangwe mu gihugu cyose ku Murundi wese. Ibyo bidakozwe abana bazoguma baba benshi baheba amashure nkuko tubibona uno munsi. Ibyo rero ni ibintu bibabaje.
Liberal ntibashira kandi abivuze mu gihe abanyeshuri baheba ishure bavugwa no mu zindi ntara z'igihugu kubera ubukene bwugarije imiryango. Ibiti by'umurengera bikabarikana cyane cyane mu ntara za Cibitoke, Bubanza, Makamba na Muyinga. Nino ngaha dushe dusozera na makuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwese abadukurikiye, abadufashije kuyegeranya, mwakoze cyane. Jean Marie ndabashimira ndabashikiriza, ndabifurije kuranirwa mu banyu, mugira amahoro iwanyu.